Umuryango wa CEEAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale mu Gifaransa ugizwe n'ibihugu 11 izo nazo ni Angola, Burundi, Amazinga ya Sao Tome na Principe, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée Équatoriale, République ya Demokarasi ya Congo, u Rwanda na Chad. Iteko rishinga isoko rusangi y'uwo muryango ryashyizweho n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta mu mwaka wa 2024. Mu vy'amareta yiyemeje ni ukuraho amakori n'amatagisi y'amaduane ku bidandazwa biva mu gihugu kimwe kigize umuryango wa CEEAC vyinjira mu kindi, hamwe no kureka abagwizatunga bakinjiza ubwinshi bw'ibidandazwa bishaki. Abaguzi bahurikiye muri CEEAC baharurwa mu miliyoni 160. Marie Chantal Thérèse Mfulo icegera cy'umunyamabanga mukuru wa CEEAC ahamagarira abagwizatunga b'Abarundi guhurumbira uwo muryango.
Il est de ce fait important que vous, opérateurs économiques, soyez sensibilisés sur la nécessité d'obtenir des agréments qui vous permettront de bénéficier.
Agira ati, n'iby'igiciro kinini kw'abagwizatunga bahimirizwa ku kuntu bashobora kuronka impusha zibashoboza kuronka uburusho muri CEEAC. Ubuyobozi bukuru bwa CEEAC bwarasabye Leta gushyiraho komite y'igihugu ibijejwe ahagwizatunga bazomenyeshwa ibisabwa. Isoko rusange ya CEEAC hakaryo n'amahirwe menshi abagwizatunga n'amahinguriro ku byo barangura, na cyane cyane mu myaka iri imbere. Adele Ntungumbe Buranye, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abarimyi barimye isoko, asigura ko Burundi bufise akunguko mu kuja muri iryo soko rusange.
Ubwa mbere ni uko ari isoko ryagutse. Icyo twe tuhungukira ni uko ibyimburwa byo mu Burundi byaba bihinguye cyangwa bidahinguye byungutse indi soko rinini dushobora kugurisha ko twohungukira amafaranga atari make, kuko urumva yuko amataxe yoba yagabanutse, amakori akaba yagabanutse, noneho ibintu bikagenda, ibidandazwa bikagenda mu mwidegemvyo ataba bihagarika mu kayira igihe byaba bikurikije amategeko asabwa n'iyo zone libre d'échange.
Ariko Ntungumburanya asanga hakiri bikenewe gukorwa.
Ica mbere cyo nuko igihugu cyacu gishira mu mategeko y'ibijanye n'amafaranga, loi de finance, ibijanye n'iryo soko. Icya kabiri ni uko hashigwaho uyu mugwi ujejwe kuraba yuko usavye kujana ibidandazwa kuri iryo soko bikwije amategeko, bikwije ibisabwa kugira ngo bishobore kuri iryo bishobore kuja kuri iryo soko. Uwo mugwi ntawe uhanje gituma tuvuga yuko igihugu gikwiye kuwushyiraho vuba, kugira ngo natwe abagwizatunga dushobore guca twiyungunganya turabe ingene twoshobora gushikira iryo soko. Nta ntambamye na ntonya ihari yuko Uburundi nabwo bwoshyira mu mategeko yabwo ibijyanye n'iryo soko, kugira ngo tuyije ko tudatevye, ntidusigare inyuma ngo duhave tuzohava twishuza igituma tutabigize hakiri kare.
Hari n'indi ntambamye nayo nyine itari nto nk'uko bibandanya bivugwa na Adele Ntungumburanye.
Igihambaye ni uko turondera ingene rero turishikako, nico gishobora kugorana gatonya, kuko twe dusanzwe twimbura bike, tukaba dufise ubuhinga bwo kubihingura rutarashinga imizi, naho ikibazo usanga kiri kugira turonke ivyo dushikana kuri iryo soko.
Umuryango wa CEEAC ni umwe mu miryango y'urucuruzwa n'ubudandaje 8 igize umugabane wa Afrika. Ubumwe bwa Afrika bumenyesha ko iyi miryango ariyo buzokubakira ko imigenderanire mu bijanye n'urudandazwa ku mugabane wose. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.